Hili ni Sauti ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mutumvira ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushaka kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi3@radioyacu.com mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yashikirije icyumviro cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika coba uko imyaka irangiye aho kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Ivyo yabitangarije mu nama y'iminsi ibiri ijejwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afrika yabereye i Rabat ku mugwa mukuru w'igihugu cya Maroc ku itariki imwe n'itariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Icyo coba ari icyumviro cyiza. Ni mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Yusuf Mosi ajejwe igisata kijejwe gutegura ivyinkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ari i Bujumbura. Umutumire ndabaramukije.
Amahoro amahoro.
Iki cyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino cyo kugirisha igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika ku imyaka ine irangiye kuba imyaka ibiri nk'uko biri muri iki gihe ukibona gute?
Icyo cyumviro niko yaraciyumviriye mugabo icyo tutokwibagirwa nuko abanyafrika nabo nyene bafise uburenganzira bwo gufata ingingo zikenewe kuri kazoza k'umupira wabo. Hanyuma icyumviro rero uko twe twakibonye nuko ba wewe icyo yagomba kwari gutanga umwanya kujya abanyaburaya babikora. Kuko nk'uko mubizi abanyaburaya turazi igikombe cy'isi ko mu bisanzwe nibo batangiye kugitegura ni imyaka inine ari nkino mpuzamakungu imwe twita Jeux Olympiques nawe nyine ni imyaka inine hariho iyi Coupe d'Europe des Nations kuvuga Euro nayo nyine ni imyaka inine. Nibaza yuko icyo yagombye gushikako yagombye kugira icyo no kwita gutuma ibintu bisa ni ukuvuga icyo no kwita harmonisation dukurikize iby'abandi basanze bakora. Mugabo tugiye kubiraba hirya no hino wewe icyo yashikirije yavuze ati bega dutunganya igikombe cya Afrika inyuma y'imyaka ibiri mbega Afrika hariho akunguko baronka kuko yageranije no kuraraba ati ero amahera baronka iyo batunganije inkino cyangwa Coupe du Monde cyangwa Jeux Olympiques baronka amahera menshi cyane. Ati rero amwe muri Afrika twobikora uko byofasha kugira ngo bishobore gutuma iganwa rigera iraba mu myaka ine bitume abantu bagiyumvamo cyane. Ubwo rero hajya turaba iby'imico mbega abanyafrika n'abanyaburaya imico turayisangiye aho niho tugifite ikibazo.
Yego aravuga ko biravugwa ko ico cyumviro yagifatiye hamwe ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Hama kuri ico cyumviro cy'imyaka ine aribaza ati kuba kiba uko imyaka ibiri irangiye byoba bifise akarusho kubijanye no kwinjiza amafaranga. Aravuga ko CAF yinjiza amafaranga kweli ryo higanwa inshuro 20 ziri munsi y'amafaranga yinjizwa mu kubujanye na Euro higanwa ry'ibihugu by'Iburaya aho yo bavuga busema
oya ne hajya anye nta nakimo yabeshemo yavuze ukuri kibazo aho gihagaze nuko twebwe muri Afrika cyane cyane tutarashobora kugurisha amahiganwa yacu ku giciro kimeze neza kuko je no vuga yuko hariho ubusumbane bunini cyane kuko turaje ma champion y'Iburaya abakinyi benshi bakinayo dufate mu Faransa dufate mu Bwongereza abakinyi beza bakinayo bamwe bamusanga bava iwacu muri mu mugabane wa Afrika mugabo twebwe iwacu muri Afrika ntiturashobora neza kugurisha amahiganwa yacu ku gaciro ateza kuba afite mugabo tugiye kuraba mu bindi rero by'ubuhinga hamwe uvuga uti dufate nk'ubu duheruka guheza igikombe cya Afrika cyabereye mu Misiri mugabo tukaca dutangura ubwo nyene ayandi mahiganwa y'ijonjora turamaze kubona yuko hari imigwi myinshi iboneka neza itararonka umwanya wo gusubira gutegura abandi bakinyi bo subira kuza muri izo nkino icyo kintu turakibona kuri ubwo turavye kuri ubwo ruhande je cyo giciyumviro ciwe ndagishigikiye kuko bituma habaho icyo twokwita regeneration no kuvuga gusubiriza ba bakinyi bamwe baboneka muri Coupe d'Afrique des Nations yuko batagishoboye bamaze batanguye gusaza bikenewe yuko haboneka abandi babasubirira
yego
icyo ndagishigikiye kuri ubwo ruhande kuko yavuze ikintu cyo tuma natwe twese n'u Burundi burimo yarabonetse neza yuko abakinyi bacu bafite mu ayene y'imyaka myinshi yari bikenewe yuko turonka umwanya wo gusubira kubasubiriza abandi bashashe uyu mwanya wo kubategura utubana muto bigatuma tutaronka umwanya wo kubategura neza
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise hire rero uratwumva
yego ndabumva
yego ufise ikibazo bazo umutumire icyumviro shikirizo
ikibazo afita
yego
yikubyerekeye bijya abyo twara FIFA kwisi yose
yego
yavuze ko Afrika itunganya igikombe cya Afrika mu myaka 4
yego ku myaka 4 itashe
yego je tunovuga nuko menga Afrika ntabwo ingiye nyifita kubera ikibaza kudutunganisha muri Afrika nuvuga kuboreka Afrika itunganiza ibyayo kuko Afrika bise federasiyo yayo hama bakiyireka ibona yuko bikwiye yuko yobandanya ikora ku myaka 2 bakayireka yo nyine ikitunganiza ibyayo kuko utumenga ujya twara federasiyo FIFA ku isi yose ubutumenga rivanga mu bya Afrika naho
ariko biravugwa ko ico ndaguciriye mu biravugwa ko ico cyumviro yagifatiye hamwe n'ikirahamwe cy'umupira w'amaguru muri Afrika CAF
yumva yarabisabye urumva yarasabye umugangi ati bamwemereye
tekabishure mu mwishure Yusuf
inama no kwita ko ari inama mpuza makungu yishyiramo cy'umupira muri Afrika no kuvuga assemblée générale no vuga yuko ishora gufata ingingo tabanduka nibaza yuko azoboneka umwanya kugira bose hanyuma hafatwa ingingo ikenewe yotuma iyo icyo cyumviro yatanze kija mu ngiro
yego ndi kumana nawe nyene ari ku murongo wa telefone ndi kumana uratwumva
ndabumva neza
uri he
andi ujumbura
yego icyumviro ikibazo
Nyamara nakomba gushikiriza kujyanye n'icyo tunganwa ushasha babifuza igikombe cya Afrika
yego
icyo mbona nuko iyo ntego ibaye hamwe ku mpande z'ibihugu yo ari nziza cyane mwa ku mpande z'abakinyi nayo yo kiba imeze icyo bari icyo ari intunganyi kameze neza kuko kujya abakinyi benshi bo muri Afrika mupira bakinira muri Afrika ariko barabukinira muri Afrika nta kintu kinini kubafasha ni maka kegombe cya Afrika kibafasha yuko bamenyekana kuisi waka kukwa na makipe yu uraya ama kachorela koyo kukuro kumushara mingi ama maho ujaye ni vihugu nao akarushikacha kawa ni huko ikianunga nyobiwa nyumayi miakini ine ibihugu chokakiri chokikome vya vitunga nijene ama akarusha kachakawa neka yuko jebabi itungani jene sana waro ezi wakawa nekaribe esi nyungu yochiba neka muri kafu no muri
mwakoze
nicho mwakoze
turabashi miye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ikindi cyumviro yashikirije yifuza ngo kohojaho super coupe ngwigizwe n'imigwi ntabanduka 20 muri Afrika ngo akibaza kwico co bari icyumviro ciza kuri iyo migwi yo kwama ihura uko mwaka utashe ico cyumviro mwari ko muravuga amahiganwa kwa sanswa ari menshi ndi sirindi higanwa ryongeye ko se ufasha canke byo bifise kibazo kubakinye
je ni bara yuko iyo higanwa nawo byo kwiyongera ko ari ikintu byo ufasha mugabo umupira wa Afrika no kuraba ico dukeneye cyane umupira turaje kuntu senga utunganije kirete imigwi iri mu buraruko oya mu muri Afrika y'Inoro kuva muri bijya bihugu by'Abarabu za Maroc za Tunisia Algeria Misiri na no muri Afrika y'Epfo nibihugu bimwe bimwe biri mu burengero bwa Afrika no kuva za Côte d'Ivoire za Senegal ahandi hose biragoya goya kubera iki kubera yuko ukuntu imigwi itunganije haracyarimwo agahaze cyane nibaza rero yuko ego ni byiza ko adufasha FIFA idufasha kugira ngo iryo higanwa rihaje kugira ngo aboneke akanovera mu mahiganwa yacu muri Afrika mugabo nibaza yuko twotangurira kwitico no kuvuga mu mizi hariya alabaze ukuntu imigwi yacu muri Afrika itunganije kuko haracyarimo byinshi bikimeze nabi kugira ngo turonke imigwi myiza hariya ku bushorishori nuko dutangura gutegura base ino hasi kuko mfatiye akarorero je ibyigwa byinshi byo kurongora byo gutunganya inkino navyigiye muri Afrika yo mu Barabu hariya za Tunisia n'ahandi mugabo uravye ukuntu imigwi yabo itunganije urabona yuko harimo akanuvera no kuvuga ubwa mbere hariho ikintu citwa amategeko imigwi myinshi y'iwacu muri Afrika y'abirabure ni bake bafite amategeko abagenga kandi anonose akurikiza ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu turavye ibyerekeye nuzeye iterambere no kuvuga formation twebwe n'imigwi myinshi nga muri Afrika usanga idafise imigwi mito ya migwi y'abana bato bato hamwe barerera kugira ngo bashobore kuramurira ya ma ekipe akuze
biterwa n'iki ntabaciriyemo
ivyo biterwa cyane nuko imigwi yacu akirimo ubukene no kuvuga yuko ubukene busanzwe buriho mu bihugu usanga abantu aribo bikora mu mvugo kugira ngo bashobore guteza imbere imigwi ivyo nibyo bitera ingorane kuko dufatiye nk'iyo migwi iri muri Afrika yo mu Barabu canke Buraya imigwi nyinshi usanga itwagwa n'amasosiyete ayo masosiyete nayo leta akaba ari ikintu ibakurirako kugira ngo bujya buryo babutange mu gufasha mu byerekeye iterambere ry'inkino mugabo iwacu usanga abantu kugatwe kabo bitanga kugira ngo bashobore gutunganya imigwi ivyo navyo nibyo bituma imigwi yacu idashobora gutera imbere ni byiza ko atunganywa irindi higanwa mugabo nibagirwa yuko ari akandi kazi gatera gukogwa ino kwitico kugira ngo imigwi ishobora gutera imbere itunganywe neza hanyuma ironke abakinnyi benshi kandi ironke n'uburyo bwo ituma ishobora kwitunganya neza ishobora guhiganwa mu mankino y'abakungu
tugira ko ku mirongo ya telefone Jerome aratwakuye Jerome aratwumva Jerome ndakiri ku murongo wa telefone, ntamutaye ku murongo wa telefone. Mu bindi yavuze Infantino yaravuze ko abantu bari biteze ku mupira muri Afrika warugiye kugira mu rindi ukomeye mu gutera imbere, ariko uko imyaka yagiye aho bashitse dufashe nk'ibihugu nka za Cameroon tugafata nka za Senegal, ubu bintu ngo bisa n'ibyasubiye inyuma kuvyerekeye guhiganwa na cyane cyane nko mu gikombe cy'isi yose. Ku bwanyu byatewe ni
aha aho rero niho muca mubona bica bifatana n'icyo kibazo narimbejeje kwishura. Ikibazo dufite ubu muri Afrika ni cyane nuko ubu nabashoboye gukora bakagira za programme ziterambere nashobora kubikora usanga umwana agize icyo agomba gushikako ubwo nyene baba bamutwaye ugacusanga narana gukinira n'umugwisere kya gihugu ashitariya akashahindura kabira bikacha bituma rero wa mupira wo mu gihugu udashobora gutera imbere kuko umuntu ugiye kuraba shampiyona zacu amahiganwa yacu kuntu yategura usanga tabakinyi beza baba bakiriho nico kimwe n'umwembe uburi ku giti hamutanguye guhishira gatoya ubwo nyene baba bawuteye ibuye ukacukoroka ico giti kizokwigira cyama n'umunsi mwiza. Ibyo rero bituma rero tubura ya structure de base ni kuvuga ya mizi nisubira gukomera kugira ngo dushobore kuronka abakinyi benshi bashobora guhiganwa neza mu mahiganwa y'iwacu nabo abandi naho bishika bakagumana akabira k'iwabo baje gukina baza gukina nk'abacangiro kuko usanga bigoye kugira ngo ubashire hamwe ubakuremo ikintu kiboneka kuko n'umwanya wo kubategura bari muto ushobore kuja guhiganwa neza mu nkino muza makungu huko umwe wese usanga uyu akina muri iki gihugu uwundi agakina mu kindi hanyuma ijya filozofi ni kuvuga bujya buhinga umumenyereza zana ugasanga bose ntibabyumva cyo kimwe bigaca bituma rero umugwi udashobora gushika ku kintu kiboneka mugabo dufate nk'umugwi waserukiye Cameroon 82 twarabone neza yuko turavye abakinyi bari bafite abakinyi benshi bakorera ku migwi ishika nk'ibiri yari Canada Yaounde Union de Douala wasanga abakinyi bagezweho dufate Nigeria 94 igihe bako bakora neza igihe
bashitse muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose
ego mu gikombe cy'isi yose muri Amerika bashoboye gukina neza kubera iki bose barabana bo muri icyo no kwita academy bakinira mu migwi y'iwabo mugabo abo ba Holland bari bafitaniye nabo program kubera yuko bari bafise hamwe bashoboye gukuramo ikintu kimeze neza kuko n'abana bagumye bari hamwe mugabo usanga abana barasanzaye abakinyi barasanzaye hirya no hino bica bigora ukuntu dushobora kuze kubikora neza kugira ngo dushobore kuronka umugwi mwiza na nico bituma je nama mvuga yuko uko bigenda kose dushake turonke abo bakinyi buza makungu bakaruhariwe turabona ba Mohamed Salah turabona ba Sadio Mane n'abandi nacu dushobora gushikako kubera yuko imuhira amahiganwa yacu aragoyagoya or tugomba gutunganya neza inkino imigwi iterukira gihugu nuko kwisunga cyane abakinyi bakina muri ajya mahiganwa y'iwacu kuko bari muri filozofi imwe n'icyo kivuze muri Afrika
nk'ihiganwa rya sham rirafasha ku bakinyi bakina iwabo muri iyo nzira.
Icyo novuga nuko ajya mahiganwa ari make cyane ni kuvuga turaje ekipi musanga ishobora gukina nka match zitatu zine ushite munoze mu gice gishiri cya nyuma akina hafi match zitandatu izo nkino zitandatu nizikwiye kugira ngo ushobore kubona neza ko umukinyi agezweho hanyuma n'ikindi kica kiba niki ni bwa bukine tuguma tuvuga kuko nuwo babonye yuko yabyifashe neza muri shana ubwo nyine bacha bamutwara bamutwaye biranashika ko n'ubuhinga bwiwe busubira inyuma no fata ya karoro dere nari nagiye mu Rwanda mu 2015 aho hari umukinyi Meshak Meze Elia wi Congo yari umwana mutoya yakini mupira mwiza cyane kuribuka Congo itwara igikombe itsinda Mali, turibuka ikina na za Guinea bakinye umupira bagatangaza uyu mwana yakinye umupira udashoboka mugabo ashitse muhira ntiyateze gatoya bacu bamutwara hanze wa mupira wiwe ucurasubira koroka ubu agiye kandi gusubira kwimenyereza kugira ngo asubire kuduka ibyo rero nibyo bituma cyane cyane n'ubukene turimo gutuma umupira wacu udashobora gutera imbere mugabo cyo dusaba cyane cyane icyumviro cyo gutunganya ayo mahiganwa y'imigwi ni higanwa ryiyongeyeko ni byiza mugabo twibuke yuko dutera gushiraho fondation nziza yotuma niyo migwi ishobora kwitunganya neza kumwe tubona iburaya ugiyeyo usanga umugwi umwe ufise abana bari munsi y'imyaka 19 imyaka 17 ugasanga bafite ekipe z'abana b'imyaka iri munsi ya 12 ivyo byose nibyo bituma haguma haboneka ugwaruka ruguma rusubirira abandi hanyuma nama leta yacu aze arafasha kugira ngo uburyo buboneke kuko navyo nyene n'iterambere murindi
tugaruke ku mirongo ya telefone rona ari ku murongo rona uratwumva
ndabumva mwiriwe ku zika America
mwiriwe rona ufise ikibazo ubaze umutumire cyanke icyumviro ubushikiriza wakwigirayo
yewe
wakwigirayo cyangwa ukagabanya nimba hari iradio uri kurumviriza cyanke
oya naragire n'andi handi n'umuyaga uri urahantu hondi
yego duga ku ijambo
no ubu muranjwa nta kibazo
yego
ubwo bitanzwe rero n'umukunzi wanyu niyo rero ari mu nkambi ya mahama mu Rwanda
yego
rero ni gitekerezo cyo kuvuga yuko kabisa nkuko nyine muri Afrika urahaba ikino iki kije mu Afrika ikome cha Afrika ikaba imyaka ine ya numva kabisa imyaka ine ntabwo byabitwaye kuko nubundi imyaka ine nda bakinyi barashobora kuba babiyagiye agapira ariko imyaka ibiri kuko baba bitoje bakinye fresh numva kabisa imyaka ibiri ariyo bashyiraho kabisa umukinyi akajya kira imyaka ikaba ariyo inyuraho kuko bikihuta cyane umuntu ngene nda byashobora kabisa
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego murakoze kugira ngo turakunda cyane muzakomeze muduteka kabisa
murakoze
sawa
Leonardo na wenyine ari ku murongo Leonardo uratwumva?
Ubonda bumva.
Leonardo urihe?
Yewe ndi bujumbura muri vire nyine hagati.
Icyumviro ikibazo?
Halo?
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Yewe mwari mwabuze ku kintu cyuko ngo bagomba ngo bashyizeho umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo arongore New Africaine.
Oya sivyo turiko tuvuga ku mupira w'amaguru icimburo cyashikijwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungurijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA cuko igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyo kwa makiba uko imyaka initashe aho kuba ku imyaka ibiri itashe uko biri muri iki gihe
jewe anene icyo nashaka kuvuga ndafite ikibazo ntinone kuba bo babahinduye kubera uburyo ubwo bari bukeye cyangwa bagomba kugira ngo ihiganwa rimwe cyo kimwe n'iyo muri New Europe yene konzi no muri Copa America biba mu myaka 2022
yari yacishuye umutumire sinzi ko yo mutari mwakurikiye yo basigurira gato yego ngo musigurira Yusuf
sawa
alo Yusuf
biro umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yashikirije mugabo ahakuru nuko inama ya bose yishiramo y'umupira w'amaguru muri Afrika nayo nyene izohava ikorana mu minsi iza izocifata ingingo ibereye ku neza y'umupira wa Afrika nitwibagiwe yuko natwe dufise ijambo dutera gushikiriza amashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ashikiriza icyumviro kibereye cyo tuma umupira wacu ushobora gutera imbere
Unakoze. Radio ya America Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku cyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA cyuko igikombe cy'ibihugu bya Afrika cyo kwa makiba ku imyaka ine itasha kuba imyaka ibiri turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi aje twigisata kijejwe gutegura ivyinkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hari Bujumbura ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika yasubiye gufata ingingo yo gutegura igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kubizana mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi aho kuba mu kwezi kwa mbere nkuko vyari ivyo bitumye ama club y'Iburayi afisa abo bakinyi mwariko muravuga abanyafrika yatwaye basubira kugira ibibazo ni ico kiringo cyo gutegura ico gikombe mubibona gute
ico no bivuga ko nuko ico cyumviro naco nyene nkuko mubizi cyari cyazanywe na FIFA isaba yuko amahiganwa twohindura tugashira mu kwezi kwa gatandatu mugabo ikibazo dufise bo bari ikintu bibagirwa umugabane wa Buraya mu kwezi kwa gatandatu abari muci twebwe muri Afrika dufate turete i Afrika yo ngayo iwacu yo hagati ibihugu byo ngaha mu Rwanda mu Burundi Kongo yego kwa gatandatu tuba turi muci mugabo ibindi bihugu bisanzwe bitunganya cyane ayo mahiganwa ya Afrika tufate nk'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero Afrika yo hagati ruguru gatoya muri uko kwezi kwa gatandatu ukwindwi abari mu gihe cy'imvura abari mu rushana nkuko mubizi umupira ni nk'umunsi mukuru haza kurorera abantu benshi none tuzotunganya umupira imvura turi mu rushana ibyo rero byo cyabituma n'inkino zitashobora kugenda neza tutaronka n'abantu bazihurumbira nico bituma ibyo bihugu byasabye yuko ayo mahiganwa yosubira aho yarari kuko igihe biyumvira ico kiringo muri ayo mezi baziyumviriye bisunze n'igihe igihe umuntu abagezemwo ni ukuvuga igihe atamvura iriho kuko mu bintu bisaba mu gihe uri kuratunganya inkino nuko uteza kuraba nibihe uburimo ni nka kujya twama tuvuga tuti mbega dufate nk'igihugu cya Afrika y'Epfo bavuze bati tunganya inkino z'isi yose mbega bazozitunganya ryari bazozitunganya mu kumunani mu kwindwi ko mbona mu kumunani mu kwindwi hariya muri Afrika y'Epfo bari muri mu byo bita Ivero Austral byo bari Jeux Olympiques d'été urumva ni bibazo umuntu ataza kwibaza abanyaburaya bobo babivuze uko kubera yuko bafise izindi mvo no kwita z'ubudandaji commercial kuko iwabo umupira harimo no kudandaza bavuga bati abo bakinyi kuko n'abakinyi beza ni zahabu tuba dufise iyo bagiye mu kwezi kwa mbere amahiganwa yacu ashata agaciro njeni bada yuko ariyo mvo nyamukuru yatumye iyo ngingo basaba yuko Afrika yikurikize mugabo akundi natwe niba twumvire natwe tubikore twisunze uko kamere k'ibihugu byacu
tugaruka ku mirongo ya telefone Junior ari ku murongo Junior uratwumva
yego ndavumva cyane
yego mufise ikibazo icyumviro
icyumviro cyo dushise
yego
nuko iyo myaka ine yatwaye nyinshi cyane kandi twebwe ino mu Burundi muci niho haba hameze neza bakamutse niho n'abafana b'umukunzi b'umupira baza kuraba bameze neza bose ata muntu ata kwirukanya imvura ikiragwa iki azaryohewe kagatanezerewe cyane mbere ni ukuvuga ko iyo myaka ine azaba ari imyaka miremire cyane iyo bagumiza ko iyo myaka ibiri bazi tubaza turakurikirana icyo gikombe cy'isi yose ko biriko biragenda kose ndabamubwiye imyaka ine ntibatoroheza cyane kubera bo burumva icyo gihe ko baba bafise imvura nyinshi cyane bo ahubwo bafise iyindi mvo bo bafise mbwiye ikindi gituma babiteguye ego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze cyane
ego ishyirahamwe FIFA kandi yemeye kuzotegekanya umuriyaridi wa madorari azobagenewe kubaka ibibuga bigezweko ku bihugu bitabisanzwe bifise izo nyubako muri Afrika kuzisanzwe naho zifise amastade ameze neza n'ikingwa y'amafaranga zokoreshwa mu bundi buryo zindi nyubako mu bifasha umupira w'amaguru muri Afrika n'icyumviro cyiza
twebwe cyo cyumviro twaragishimye cyane Burundi cyane cyane ko nkuko mubizi nta kibuga mpuzamahanga dufise twe twarabishimye ahubwo twakirije yomi munashaka twatangwe kugira gushiraho imigambi kwa ukuntu twovugana na leta y'u Burundi kugira ngo turonse kibanza tuzokubakamwo iyo nyubako kuko turayikeneye cyane kugira ngo Burundi kiri mu bihugu bya nyuma muri Afrika kidafise ikibuga mpuzamakungu cisunga amategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Daniel aratwakuye. Daniel uratwumva?
Yego ndiko ndabumva.
Daniel uri he?
Ndi Burundi Bujumbura.
Ikibazo kumutumire cyumvira ushikiriza.
Yego je icyumviro cyane no shikiriza ku ico kibazo. Nuko iyo ngingo je nawe ntayishimye kuko bica bituma bitakaza akanovera ko umupira muri Afrika.
Yego tuga ku jambo.
Ego kuko ugiye kubiraba hamwe twoza turakina inyuma y'imyaka 4 kandi na ntaryo twege tuba turi inyuma y'amajambere cumenga abakinyi bacu bosha batangura kunebukirwa kuko atana yandi mahiganwa yo bahari.
Murakoze kucimbira cyanyu.
Ego murakoze nanyu.
Hari kindi umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino muri iyo seminari yagirishije iraba ku itariki ribaza imwe cyangwa zibiri yaravuze kandi ko tegekanya gushiraho umugwi w'abarbitre 20 ngo bo baba bakahabwa inyigisho bakakarishwa ubwenge bwabo kugira babe abarbitre bari professionnel atamazinda botera mu buryo buba bahagarikira inkino ico cimvuro niciza kuganya
twitch nicho nacho nyene twakiriye neza kuko turavye iburaya ukuntu basigaye babikora ibihugu byinshi byaramaze gushiraho imigambi yo gushiraho abahagarikizi bahembwa akazi bakora arako nyene ko kuvuza ko kuvuza ifirimbi ni kuvuga des arbitres professionnels ivyo byaramaze gutangura mu bihugu bitari bike kandi bahembwa amahera abona urya kumukozi ahembwa umushahara umeze neza umuganga umwenjeniyer twebwe rero twashakiriye neza yoba ari nk'intango yo cituma muri ibihugu by'iwacu turavye amikoro dufise dushireho tangure gushiraho abahagarikizi boza baravuza kandi bahembwa kuko byofasha kuko nkuyo ntasura gukebaguzwa kuko abazi yuko hamwe yo byifatamwo nabi canke agakebaguzwa akajya ruswa nta kindi bazomukorera atari kumwirukana muri ako kazi. Twibaza rero yuko yo bari nk'inyigisho ariko araduha kugira ngo natwe mu minsi iza tuzose dushiraho imigambi yotuma turonka abadwitre no kwita professionnel ariko kazi donc bahembego.
Hanyuma yaravuze ko nibizwi twese turabizi ko ata mugwi unsari kuragiye kwa muri Afrika urige rutsinda igikombe cy'isi yose ko bitanga kimenyetso nkuko umupira w'amaguru uri kurasubira inyuma mwari mwatanze zimwe mu nsiguro harimo hari kizere mufise mu bihe biri imbere ko umugwe muri Afrika ushobora gutsinda igikombe cy'isi yose. Pele yari yavuze ko umugwe muri Afrika wari gutsinda igikombe cy'isi yose imbere yuko ikinjana cya 20 kirangira ariko siko byabaye. Nike mubona cyokogwa kugira ngo umupira w'amaguru usubire gutera imbere cyane cyane mu kuvyerekeye igikombe cy'isi yose.
Icyo tuma umupira wa Afrika usubira gutera imbere ni iki? Nicyo navuze gutangurura akazi duhereye mu mizi ni ukuvuga hasi ku matuta babana bato bato batangure kwiga umupira. Mugabo ikindi gituma habaho ingorane hamwe twokwitunganya ayo matuta tukayashiraho hanyuma tugashiraho ubuhinga gotuma umwana wo muri Afrika akina wa mupira yiyumvamo mu maraso parce que ari ikindi kiriko kiratubako sisi twebwe gusa ngira ngo haeze nk'ibikombe by'isi bitari bike tubona umugwi wa Brazil utavyifatamo neza hajya si sigitangaza sigitangaza nukubera yuko bajya bakinyi babo bakomakomeye bose nibakiri muri nibakiri wabo muri Brazil ubu basigaye bari buraya nukuvuga yuko bajya gukina bisunze burya buhinga bigishwa iburaya bigaca bituma rero bakinye najya ama ekipu y'iburaya bashobora kubafata neza bakabacunga neza kubera yuko baba bazi kandi bwa buhinga bwa bukamere batakibufise natwe rero muri Afrika nkuko mubizi twe twikinira umupira wo kwibarabara bimwe bita football de rue mugabo uko imyaka igenda ubigenda bihava dukina wa mupira w'abazungu n'abatwigisha ugasanga ni babandi b'abazungu bigaca bituma rero babana bacu bata ka kanovera ku mupira wo muri Afrika nta bakinyi tukibona bagicenga nta bakinyi tubona bakigira bimwe by'amafente abo baraheze kubera iki kubera yuko dusigaye dukina umupira umwe wo mu gitabo ni kuvuga ujya wo mu ishure ujya nawo utuma ka kanovera ko muri kamere y'umuntu gahera rero nukuraba ukuntu dusubira kwiyumvira uburyo twokoreramo ni kuvuga filozofi yotuma abana bo muri Afrika basubira gukina wa mupira wabo wa kamere bari basanzwe bavukanye
kubavuga ko abo bakinyi mwepo muravuga ubu bakinyi nka bose bakomakomeye bo mu migwi insere kuri muri Afrika bakini buraya hari abavuga ko abo bakinyi yo bagarutse gukinira imigwi insere kuri igihugu yabo baterekana igishika batabishyiramwo umutima hari kumbura ababa nebagura bavuga ko baje batabashaka kwitanga cyane aho bashobora gukomereka kubera basinya amakontra n'amakrebe yabo buraya mu byo tuma kariyere zabo zihera zirangira abavuga gucyo mu bibaza kwi
je ni bimwe nababwira yuko kubera yuko tugenda turatorokanya hirya no hino dusa n'abakinisha abacangero hanyuma umucangero nawe murabizi hajya ntiyitanga cyane kuko ujya mukinyi aja gukina iburaya mu bisanze ibiro byiwe n'ikaramu yiwe ni kujya kuguru hari gihe ashiramo kuguru abonye uje washushe aragerageza gakura yo bukebuke kugira ngo ntumuceko nave abura ntuzeye agashara ko kumwisho w'ukwezi ibyo byose ni ibintu bituma kwa kundi twahora tubona za Coupe d'Afrique des Nations abakinyi bakina n'akayabagu kenshi kadasubira kuboneka ni ukuvuga ikibazo gihari ni kubera yuko umupira w'isi wamaze kuba ntuzenye harimo ubudandazo harimo urudandazo kuko nk'ubu dufata akarorero turabye ihiganwa ryo mu Bwongereza ubu ihiganwa ryo mu Bwongereza ubu urabye mu bihugu byose Canal Plus DSTV za Fox nta muntu atazishorera cyangwa bose bararonka amahera urumva ayo manuze iyo migwi ironka amahera menshi avuye muri ubwo buryo kubera ko bamaze kubigira ubudandaza rero nabo baca bahemba abakinyi amahera y'umurengera urabona umuntu ahembwa amadolari 500,000 cyangwa hafi miliyoni w'amayero ku kwezi cyangwa amapawundi n'amahera menshi cyane mugihe rero muri ko murakina abonye uje nabi arakura yo kuguru ni ukuvuga yuko kubera yuko twamaze kubigira ubudandaza iyo ni ngorane ituma umupira udasubira gutera imbere neza iwacu mu bihugu ku mugabane wa Afrika.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
radio ijwi ry'Amerika Washington DC ni mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku cimvira cashikijwe n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino cimvira cyo kugikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka 4 irangiye aho kuba uko imyaka 2 irangiye nkuko bisanzwe muri iki gihe turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi ajejwe gisata kijejwe gutegura iby'inkino n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari ibujumbura tugaruke ku mirongo ya telefone ya Shadrack aratwakuye Shadrack uratwumva
ndabumva ariwe neza
mwiriwe uri he
mpagarare mu gisagara cya Makamba
yego ufite ikibazo baza umutumire cyangwa icyumviro cyikiriza
yego mfite ikibazo mbaza umutumire
yego
ikibazo mbaza umutumire ni kuki iyi migwi y'iwacu numvise ko ari Yusufu w'i Burundi ningawe no mutumire mwatumiye niba ntiyenze gatoyi
yego
kuberiki imigwi y'Uburundi kenshi mu kinyi yatembere cyane baca bihutira kumudanada mu bindi bihugu bya Burayi cyane kibazo cya mbere kibazo kigira kabiri
yego
kibazo kigira kabiri mbaza nti mbega kuberiki mu kutora abakinyi bama baserukira dore igihugu cyanke niri hetegeko cyanke bwirizwa bisunga kugira ngo batumire abakinyi ko muntu ndi nyinshi mpora nsanga cyane nkabona kenshi bwoge gufata amatike buza gutumira abantu bagurishije hanze kandi bari bafise aho bakinira mu gihugu agati nirihe tegeko bisunga murakoze
murakoze karabishure mu mishure
icyambere mwabajije umukinyi akinira umugwi amaze gutera imbere ubwo nyene tushatwi dutangura kuyumvira kumudandaza ivyo ico no vyishura ko nuko ni bwa bukene navuga ukiri mu migwi wacu imigwi iracakenye nokuvuga yuko burya buryo umukuru w'umugwi abona ariko arashira mu nuze mu mugwi abashaka kubugarura kugira ngo ashobe kubandanya akora ya kandi ugasanga ikibazo nyamukuru nokubera yuko abikora ari umwe nka wenyine hanyuma ataronse abamufasha bica bituma aguma bikora ko kugira ngo aronke ayandi mahere yo gutegura kubera yuko imigwi yacu nitunganijwe neza mu bisanzo handi umugwi sumugwi umuntu umwe bari hamwe bagiye hamwe bakaca bakora icyo no kwita in society ni kuvuga nk'i company ikaba iri ngaho itunganya umugwi aya ma equipe yose mwumva koma akomeye za Manchester za Liverpool za Bayern de Munich usanga ari imigwi itunganijwe kujya batunganya ishira hamwe ukacusanga harimo abantu benshi bazana ikiza kuri bose nka kujya ishira hamwe muba mutunganije ishira hamwe mugabo twebwe turashafise ingorane usanga umugwi ari umuntu umwe bigaca bituma rero iyo aronse umukinyi ashobora gutera imbere gatoya aca mwikora ko kugira ngo aronke ubundi buryo bwo tuma ashobora gutunganya umugwi ico kibazo kigira kabiri naco mwabajije kivuga ibyo abakinyi bakina mu guserukira gihugu mu bisanzwe ukuntu bigenda ni gute nuko bajya bajeje iby'ubuhinga no kuvuga abakocha bajya bafasha mu byo kuyobora iby'ubuhinga baraja hamwe bagakurikirana abakinyi aho bari hose ari mu mahiganwa y'imuhira ari mu mahiganwa mpuza makungu bakaraba ukuntu bavyifatamo hanyuma baba bakinyi babona yuko bameze neza bahagaze neza bakaca batuma ko kugira ngo baze gufasha umugwi serugira gihugu ubwo nibwo buryo busanzwe bukora kugira ngo umugwi serugira gihugu utunganye
urakoze ku wundi murongo wa telefone dufise Nshimiyimana uratwumva
umva
Nshimiyimana ufise kibazo ikimvuye
je kibazo
yego
nashaka kubaza umutumire bandumva asobanukiwe cyane cyane ibintu bijyanye na sport n'ubu jewe ndi mu Rwanda n'umufana wa Rayon Sport ariko ikibazo mfite hanini ni ukuntu tuvuge nk'ishyirahamwe riserukira umupira mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge Ferwafa nk'iyo rirenganyije nk'ikipe amategeko arangiriraho muri Ferwafa cyangwa amategeko ushobora kunguruza ukajya kure gutanga ikirego muri FIFA. Iyo ni icyo kibazo nari mfite kuko kenshi usanga amafederasiyo akunda kurenganya amakipe bitewe n'impamvu kanaka. Ni icyo kibazo nashaka kumwibariza umutemirwa.
Muvuze kurenganya ama ekipe mu bisigura ni mu buhe buryo?
Hariho nk'amategeko usanga adateganyijwe nko mu itegurwa ry'irushanwa bo nka ya marushanwa usanga yiyadikije nko hagati nko muri shampiyona ugasanga nk'ekipe bayitumiye ibyo bayitumiye ntibishatse ikabyivanamo sinzi ko hanyuma mu nyuma bagafata nk'ibihano bakayifatira ibihano ekipe sinzi rero ko umuntu ashobora kunguruza bamufatira ibihano hari ahandi hantu ashobora kurega
reka bishyure mumwishyure.
Ikibazo nacumvise twaragikurikiranye mu minsi iheze mu bisanzwe ukuntu biteza kugenda nuko ama ekipe akorana n'ishyirahamwe rirongoye umupira muri icyo gihugu. Ishyirahamwe rirongoye umupira rirasohora ikirangaminsi rikavuga riti uyu mwaka dufise amahiganwa aya n'aya n'aya n'aya, hanyuma rero birashobora gushika muri ibi bihugu byacu usanga harimwo abantu bashobora kuza bakavuga bati twe tugomba dutunganye ihiganwa, ubwo nyine ugasanga ishyirahamwe riciye ritera akamo ama ekipe kandi aba ari byiza kugira ngo ama ekipe akine cyane akine inkino nyinshi kuko icyo muteza kumenya nuko ini wacu muri Afrika ikintu kitwishe kandi kitwishe cyane ni kubera yuko inkino dukina zikiri nke cyane. Iburaya dufatiye nka shampiyona y'Ubwongereza bafise imigwi 20, ni ukuvuga yuko inkino za shampiyona zonyine ni inkino 38 umugumu wose ukina, ushize ko nuze inkino za coupe ugashiramo nuze za FA Cup ugashiramo Carling Cup ugashiramo nuze Emirates Cup ugashiramo n'imigwi nserukira gihugu usanga umukinnyi umwe wese ashobora gukina hafi inkino 65. Mugayo wacu muri Afrika inkino ziracari nke cyane, usanga dufite imigwi 16, 18 ugacusanga dukinye match zitarenga 40, bica bituma wa mukinnyi adashobora gukomera agende guhangana na ya ma ekipe yo hanze mu gihe turonse uburyo bwo gusohoka ukina inkino mpuzamakungu. Nibaza rero icyumviro cy'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru risabye ama ekipe ko yitegura kugira ngo ashobore gukina inkino nuzeye mu gihugu ataba ari icyumviro kibi mu gihe kirangaminsi cya shampiyona ikirangaminsi cy'igikombe cy'igihugu kitabaye kidatumye kigira ingorane. Ikindi wabajije ni cyerekeye nuzeye mugihe babona yuko barenganijwe ko atahandi bashobora kwitwara. Yegomye nibyo hariho murashobora gutangurira mu gihugu hagati mukavuga muti imbere yuko tujya mu ishyirahamwe mpuzamakungu icyo hariho komisiyo ibijejwe, hakabaho n'urundi rwego rwitwa Tribunal International Arbitral du Sport, ni ukuvuga ni urwego rujejwe guhuza abantu cyangwa guca imanza z'inkino yitwa TAS. Mu gihe rero utarashika muri urwo rwego urashobora gutangurira imuhira, urashobora gusaba ishyirahamwe ry'inkino mu gihugu ni ukuvuga Komite National Olympique basanzwe bafise igisata kiraba icyo guhuza amashyirahamwe araba iby'umupira mu gihe habaye amatati, munashobora kwitura aho icyo rwego ruri. Hariho icyo bita Conseil National du Sport, ni ukuvuga urwego rw'igihugu rujejwe iby'inkino, murashobora kugwitura kugira ngo rubuzurize. Mu gihe byo kwanka rero niho mushobora gutaka ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA cyangwa iyo Tribunal Arbitral du Sport kugira ngo babuzurize kuko imyango iguma yuguruye.
Yego, Radio America i Washington DC. Ubu umuntu arabye isoko ry'abakinyi abagurishwa inkiburaya baravuga ko amafaranga abakinyi basigaye bahabwa birenge urugero hamwe n'abajana babo kuba nk'umukinyi umwe ashobora kugwa amafaranga arenga imiliyoni amajana abiri z'amadolari ni ikintu cyiza ku mupira w'amaguru ku byerekeye higanwa canke ni ikintu kibi?
Je ni bada yuko biriko birarenga urugero nanico gituma musigaye mubona nk'iburaya basigaye babuza n'imigwi imwe imwe gusubira kugura abakinyi kubera iki? Kubera yuko ari itegeko barenze yitwa fair play financier, ni ukubwira ngo bazibire abakinyi ntibasubire kugugwa amahera menshi ateye ubwoba. Ibyo nabyo bica bituma imigwi imwe imwe yihariza abakinyi ugaca usanga iyindi igira namba, na nicyo gituma umuntu biravye ubu urabona neza yuko hariho imigwi ishika nka nk'indwi hafi icumi sigaye isumba iyindi migwi kure gose. Kubera iki? Kubera yuko ayo mategeko yagiyeho mu nyuma yitwa fair play financier bose baguma bayarenga, na nicyo gituma baguma bafatwa ibihano. Ahubwo abatwa dusumira hariho inama menshi azoba kugira ngo barabe ukuntu basubira gutunganya neza ikibazo abakinyi basubiye kugwa amahera y'umurengera, kuko biranashika ugasanga wa mukinyi mumuguza amahera menshi akacagira ibyago agakomereka ugaca usanga na ya mahera mwatanga ntimusubiye kuyasubiza. Biramaze gushika, twarabibonye kuri Neymar wo muri Paris Saint-Germain bamuguza amahera atagenda, mugabo umuntu haruye inshuro amaze gukomereka ni inshuro nyinshi ku buryo agombye kuja muri FC Barcelona. Mwarabonye ko byagoranye kubera yuko Paris Saint-Germain yagumye isaba amahera menshi iraba ukuntu yokwikanda igarure ya mahera yatanga, mugabo murabona yuko byananiranye aruhira kuguma muri Paris Saint-Germain. Ibyo navyo bituma niki? Kubera yuko bashizemo amahera menshi ni ibintu byogabanya kugira ngo nibandanye biyangara.
Yego, ku murongo wa telefone Pierre uratumva?
Ndabumva.
Uri he Pierre?
Ndi mu Kirundo aho yitwa ku Mukenye.
Ikibazo cy'imviro unyarutse?
Nashaka mvuge ko ibyo bintu byo kuvuga yuko iyi kane yozira kinwa mu myaka ine akujya kwa Mondiale.
Yego.
Je uko ndabibona bivanye nuko muri Afrika uku kuntu mengo football ntatera imbere gose. Iki cyo kuba ikinwa kenshi gakinwa nyuma y'imyaka ibiri cyadufasha. Cyari gituma amatara aguma aboneka mwanya mutoya kuko niho abakinnyi bo muri Afrika baso biyerekanira, gutyo bigatuma imigwi ikomeye yo mu Burayi ibabona ikabona kubatwara ikabona kumenyekana. Iyo kigero ku myaka ine cyamo n'umwenga zaracamo igihe kirekire aho tarazapfutswe bivanye n'uko tudavise urubuga rukwiye rwo kuyerekanira ko muri Afurika.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Ego sawa, murakoze nawe.
Hanyuma abakinyi ariko muravuga nk'abo muri Afurika ko bataronka uburyo bw'amahiganwa nk'aya y'Iburaya, ariko n'abandi babona nk'ajya amahiganwa y'Iburaya, mwariko muravuga ku buryo ari menshi cyane, haba ku rwego rw'amaclub, haba ku rwego nserukira gihugu, kenshi ugasanga abakinyi bakomereka cyane canke bashika nko mu gikombe c'isi yose na Euro barushe. Ni kuko abakinyi basigaye bakomereka cyane, niki yacokogwa?
Cokogwa nuko urabwa urugero rwiza, urugero rubereye gotuma hadakinwa amahiganwa y'umurengera. Ivyo nako nakazi kokogwa n'abahinga baraba iby'ubuhinga hamwe n'abaganga bicaye hamwe barashobora kubona bati umukinyi yokina inkino zinganuku umwaka hamwe aronka n'umwanya wiwe kuruhuka. Mugabo ikibazo nyamukuru tugifite ngaha ni ikibazo cy'amahera, ni kujya nabivuze yuko abantu bamaze kugira imigwi amasosiyete or sosiyete nayo uyishinga hajya kugira ngo yunguke bagaca bashaka gukina inkino nyinshi kugira ngo bashobore kuzigurisha cyane ari bimwe bya televiziyo cyane by'amapublicite cyane ibi byo guhageho n'ibindi bishasha ibi byo gutigira bita betting bigaca bituma rero bashiraho inkino nyinshi zigacha zituma abo bakinyi bakina inkino z'umurengera uburyo imibiri yabo idashobora kwihanga uyo muvuduko bigacha bituma rero bakomereka hari hageze yuko abo bahinga bo kwicarana kugira ngo barabe inkino igitigiri cy'inkino kibereye umukinyi ashobora gukina kuko umukinyi si machine si icuma ni icuma kigiye kirakora ahantu kiratinda kigahera twibaza rero yuko icyo kibazo bo cicarira kugira ngo bagitorere inyisho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku vyerekeye umupira w'amaguru aho umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yashikirije icyumviro cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Kuvyerekeye Ballon d'Or muri Afrika umuntu wenyine yayironse ni George Weah gushika no munsi harabari bavuze ko Sadio Mane yari kuba yayironse bibaza ko kumbure bo bamurenganije kubera ari munyafrika niko mubibona
ako twovuga yuko kakirimwo karacarimwo bimwe nyene twavuga tuti umupira wacu muri Afrika nuri kuragurishwa ku rugero rwayo nkuvuga igikombe cya Afrika cimigwe serukira bihugu kubera iki kubera yuko aba benshi basanzwe bari muri urugo rudandazwa canke basanzwe bakuva urumbira cyane izo nkino baracara abanyaburaya bo kakantu novuga ko gukengera umwirabure karacariho gushika ubu twarabonye neza yuko Sadio Mane yerekanye ubuhinga butari buke mugabo kubera yuko ari umunyafrika karacarimo yeno niba nayo ko kakirimo bisaba yuko ibintu byogenda birahinduka George Weah nivyo yarashoboye kubishikako mugabo kijya gihe ni kubera yuko atawundi mukinyi yamwegera na gatoya mugabo iyo hagize ukwegera hajya nico gituma byoroha kugira ngo bacho bagusubiza inyuma Jesse novuga yuko yari kuba uwa mbere mugabo novuga yuko ibibanza bitatu muri bijya bibanza bitatu niyari kuburamwo kimwe canke niyari kureka kuja murujya mugwi w'abakinyi bera 11 mugabo murabona aho hose nta namwe yagiye
yego muri make imbere ko turangiza asiganya kanya gato nikihe ubona ishyirahamwe CAF canke abanyafrika bosaba Infantino umuntu aretse ivyo yemeye kuzorangura ku vyerekeye iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afrika muri make cyane
Jenny bara yuko ico bomusaba cyane cyane ico bomusaba nuko yo fasha mwitunganya byiza kuva ku itito kuva mu mizi y'umupira wa Afrika ico nico kintu ca mbere cyo tangura gukubwa kuko turaje nk'amayiganwa y'abana bakiri bato aba bakina za Coupe du Monde bafite imyaka mike ya munsi ya 20 turabona neza yuko aho imigwi ya Afrika igerageza igashika ku rugero ruhagije mugabo twovuga yuko kenshi bishika kubera yuko baba bimivye imyaka turacyafite ingorane yo kwitunganya bisaba rero yuko tubanza kwitunganya tugashiraho fondation nziza yotuma umupira tuwuteza imbere gushika ku mashami yari ya hejuru
murakoze cyane tushimiye umutumire wacu Yusuf Mosi ajejwe isata kijeje gutegura ivyinkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura twako tuvuga ku cimviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA yashikirije cyo igikombe cy'umupira w'amaguru w'ibihugu bya Afrika cyo kuko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe dushimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro tubashimiye rero tubifuriza kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Iri ni Ijwi ry'Amerika. That is